Imumva ni radio izwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni Videne iyo ngabo abaramutsa. Mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidelity yahere kuri inkuru ku Rwanda. Ikigo Lentos Foundation cyo muri Leta Zunze za Amerika cishinze guharanira gateka kazi na muntu n'ubutungane ejo ku munsi wa mbere cyatangaje ko cyarungikiye urwandiko ubushikiranganje bw'imigenderanire hamwe n'ubw'ikigega cya Leta hano muri Leta Zunze za Amerika gusabira ibihano abategetsi babiri b'u Rwanda ku kibazo cya Paul Rusesabagina. Abo bategetsi ni umushikiranganje w'ubutungane w'u Rwanda Johnston Businge hamwe n'umukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Ribe Colonel Janot Ruhunga bagirizwa kugira uruhara mu guhungabanya uburenganzira bwa muntu kuri Paul Rusesabagina ku cyo icyo kigo cyise kumunyuruza kwabaye mu kwezi k'umunani umwaka w'2020. Icyo kigo cyatanze ibyemeza by'uko abo bategetsi babiri bashobora kandi bakwiye guhanirwa kuba baranyuruje Rusesabagina kandi ko barenze kubiri n'amategeko mpuzamakungu akingira abantu bose kugira ntibanyuruzwe. Ikigo Lentos Foundation cyavuze ko ubwo rwandiko kandi rwarungikiwe abategetsi b'Ubwongereza hamwe n'ubumwe bwa Buraya kugira icyo bakoze ku ruhande rwabo mu gufatira ibihano abo bategetsi. Ikigo Lentos Foundation cyarungitse ivyo birego mu kwezi kwa gatanu itariki ya 18 umwaka w'2021. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo ku munsi wa mbere kasavye Repubulika ya Centrafrica hamwe n'izindi nteko zigwanira muri ico gihugu kurinda umutekano w'abasirikare bajejwe kubungabunga amahoro n'umutekano. Ariko ONU ntiyatomoye izo zindi nteko, ariko bisa n'uko abadomwa ko urutoki ari abasirikare b'u Burusiya bakora nk'abariko baratanga inyigisho za gisirikare ku nteko za Centrafrica. Ashimiye ko izina ryiwe rigaragara yabwiye itorokanizo ry'amahoro kw'inteko za ONU zo mu murwi wa MINUSCA zikunze guhura n'ibibazo hamwe n'ibitero by'ibimenyeshamakuru biri mu gihugu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Abategetsi muri Pakistan bavuze ejo ku munsi wa mbere ko abantu hafi 51 bafuye, abandi barenga ijana barakomereka mu isanganya rya gari ya moshi zagonganye mu ntara ya Sindh iri mu bumanuko bw'igihugu. Abategetsi bavuga ko abantu barenga 1,400 bari muri izo gari ya moshi zibiri. Umushikiranganji wa Pakistan ajejwe kumenyesha makuru Fawad Chaudhry yavuze ko hakiri kare kuvuga icyatumye iryo sanganya riba ko ryaba ryatewe n'ivyuma bishaje canke gusamara kw'abadereva, ariko amatohoza ngo aracakorwa kugira bamenye icyariteye. Leta Zunze za Amerika yarongeye kwiyemeza ko izoshika ku ndunduro yo kumenya amamuko ya COVID-19 yagiriza Ubushinwa ko buriko burasamaza amashyirahamwe mpuzamakungu buyemeza uko bubona ibiba ku isi. Ejo ku munsi wa mbere umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire Anthony Blinken yabwiye umugwi w'abashingamateka ba Leta Zunze za Amerika ujejwe ibibazo by'imigenderanire n'ayandi makungu ko Ubushinwa butariko buratanga umuco ku mamuko ya coronavirus. Umushikiranganji Blinken wa Amerika yavuze ko Amerika yiteze kumenya nimba uwo mugera wavuye muri laboratoire canke ari kiza ciyadukije. Ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero bw'isi ryishinze kurwaniriza umwasi hamwe OTAN ryavuze ko ritabona ko Leta ya Afghanistan hamwe n'abasirikare bayo bazoshobora kwiba ko igihe abasirikare ba nyuma ba Amerika hamwe na burunani OTAN bazoba bavuyeyo bose. Umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg yavuze ejo ku munsi wa mbere ko ingingo yo kuva muri Afghanistan ishobora kuzogira ivyo yonona hari imbere y'uko abonana n'amategetsi bo mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi na perezidansi ha muri Leta Zunze za Amerika.
Aloys Bigirimana urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi, amakuru yo mu biyaga binini. umwe mu migambwe ikomeye itavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi SNL uvuga ko ni nyuma y'amatora yo mu mwaka wa 2020 ubandanya gutotezwa iyo mugambwe ari kuvuga ko witeguriye guhiganwa mu matora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka ategekanijwe mu mwaka wa 2025
umugambwe turabandanya gukora ikoko byacu nyende nabi nabi kuko turaguraguzwa amapermanence yacu aguma yononwa yandi akabomogwa intwaro cyagira ikikora kugira ngo abakora ibyo bahanwe
uyo ni umukuru w'umugambwe SNL agatondo rwasa mu Rwanda abanyarwanda 28 barokotse genocide y'abatutsi bari mu bihugu bitandukanye by'Uburayi na Amerika basaba leta y'u Rwanda kubungabunga umutekano wa Aimable Karasira yapfunzwe n'urwego rw'igihugu rujejwe gutohoza ibyaha RIB amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini umwe mu migambwe ikomeye itavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi SNL uvuga ko ni nyuma y'amatora yo mu mwaka wa 2020 ubandanya gutotezwa uyo mugambwe ariko uvuga ko witeguriye guhiganwa mu matora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka ategekanijwe mu mwaka wa 2025 mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije agatondo rwasa umukuru w'umugambwe SNL atangura avuga ukuntu umugambwe wiwe wifashe muri iki gihe inyuma yaho tsindiwe amatora yo mu mwaka wa 2020
kugure ibyo gutsindwa by'amatora byo tubireke kuko nta gutsindwa kwabaye mu matora amajwi yaribwe mugabo ibyo tubireke sibyo biduhaje ishinga umugambwe turabandanya gukora ibikorwa byacu nyende nabi nabi kuko turaguraguzwa amapermanence yacu aguma yononwa yandi akabomogwa intwaro cyagira ikikora kugira ngo abakora ibyo bahanwe cyangwa babibazwe abantu bacu barahihitanwa bagafungwa gasakisaki mugabe ibyo nibwo buzima kubera yuko kugure demokarasi tutayumva kumwe n'abatwara igihugu
abo mvuze ko abo muri amazu yanyu mwebwe mugambwe SNL murabazi murabashikiriza ubutegetsi
kubashikiriza ubutegetsi bonye n'ubwabo bisanzwe kwa mategeko yubatse iyo umuntu asabumure cyane agaturirigwa naho umuntu yoba atari hafi abajejwe intwara abajejwe umutekano bagwirizwa kugira ankete bakamenya ingene byageze abikoze bagafatwa bagahana mugabo twebwe birakogwa niyo uvuze uti turikeka abanaba naba reka ahubwo bavuga bo baca bivugira ibindi by'ukwerekana yuko umenga nta ngorane zihari bikerekana yuko mu by'ukuri ababikora baba babazi n'ubwo rwaruka rwabo barukingira ikibaba hanyuma uretse n'ibyo hariho n'abagiye bafungwa no guhakarorero hariho nk'abantu bapfunzwe I Nyabiraba umwaka wa 2019 abo bantu bazira ko bagiye kurarira ingoro ko twamenye ko igomba gusambugwa mugabo aho gufata bagiye kuyibomora abo bantu bapfunze ubu nibo bayibomoye nibo bayituriye kandi abapolisi bari hafi atagakiri bakoze kugira ngo bazitire kandi bari babizi abo bantu urubanza aho kuruca ngo barutumbereze gushika no munsi bavundiye mu munyororo aho rero naguma ndakubwira yuko ni ingorane nini cyane ko ngahe iwacu ubutungane buba icyo abatware bashaka
muba mwibaza cyane muzi icyo bakiri inyuma y'ibyo bikorwa bibi bikorwa nawe mvuga ko ari abansi mugambwe banyu
imvo bashaka nuko umugambwe uzimangana nta yindi no gutera ubwoba abantu kugira ngo ntibitabire ibikorwa by'umugambwe bacye mu mugambwe wonyine w'ubutegetsi niko bimeze kandi iyo ngeso si yuno munsi ni ngeso yamye muri politiki y'u Burundi kuva Burundi bugira imigambwe abari ku butegetsi bama bashaka ko abandi bose baceceka bakabaho bonyine
mu minsi heza yaratangajwe amakuru avuga ko hari abanywanyi b'umugambwe SNL bari ko barinjira ku bwinshi umugambwe uri ku butegetsi ayo makuru niyo
mbere yabavuze ku bwinshi no kuvuga bangahe mu Burundi ufashe umuntu umwe cyane babiri binjiye mu mugambwe mu gihugu cyose kirimo abantu miliyoni 12 wabuga ngo hinjye abantu benshi ari bwinshi ijya yejo imurutana hari abavuye muri sendete bashika batanu binjiriye rimwe muri komine ndingakayove noneho tukoca tuvuga ngo abasendete bafite ngo bahereye ngo muri sendete nibaza ko ari imvugo ya propaganda bakoresha ku bisanzwe ko umuntu yoje mu mugambo ucanye uriya n'ibintu bisanzwe twe turubahiriza uburenganzira bw'umwe wese niyo mpamvu twe ntawe dushyira ku igitsure cyangwa umugozi kugira mu mugambwe mugabo bobo babatera bakoresha iterabwoba bakakoresha ibinyoma guhabesha ngo ibyo bazobaha mugabo n'abitwa ngo bagiye bakurikira ayo marongo tubona umenga nabyo barose kiretse ko babahindura ababisha bakajya gukora ibibi gusa
tukivuga ukuntu umugambwe wifashe mu myaka iri imbere nk'ine aho hazaba ari mu 2025 umugambwe wanyu uzovyitwaramo gute uwo aratangwe gutegura ayo matora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka
twebwe ico twemera nuko tuzoja mu matora uko tuzojajamo tuzobihabwa nuko ibihe bya politiki bizavyifashe mugabo twizera yuko tuzojajamo dukomeye mugambwe CNL uri imbere nkuko n'uyu munsi uri imbere kuko muri tende DFD yego kubera biganje baburaguza abandi bashaka kwibaza yuko ari umugambwe ukomeye mugabo umugambwe ukoresha igikenye burya uba ari umugambwe utagira ingufu na buhoro buhoro mugabo twebwe barimo uko bari kose nawe umutima baza kugushaka kwabo nta gitsure tubashyira ko nta gahato tubashyira ko kandi icyo duharanira bose baracyumva ntiduharanira amaronko duharanira iteka ry'umurundi n'umurundi kazi uwo ari we wese ivyo rero n'abasende David tugabo barabibuze bari muri uwo mugambi bari muri ubwo butegetsi aho bose turazi yuko bazoduhunda amajwi hanyuma tukatabukana iti
mu mwaka w'2020 hariho igice cy'umugambwe iprona cyari cy'abashyigikiye abo bantu muracyari kumwe canke mwarabavanuye
twebwe abadushyigikiye bose turacyari kumwe kuko intumbero idacari yayindi agateka k'umurundi n'umurundi kazi ntiturahinduka kandi ntiduteze guhinduka rero abadushyigikira ahubwo abantu ko bazokwiyongera kuko buca uko bwira niko babona yuko urwo rugamba twiyemeje ko ari urugamba rwiza ko ari urugamba rw'umupfasoni uwo ari we wese yumva ko abwirizwa gushyigikira kugira turabe yuko uburundi bwova muri ibiryane bwamyemwo turabe ko uburundi bwoheba nabwo bugahaguruka mu by'ubutunzi mu by'imibano n'ibindi
tugarutse ku birego mwashikirije ko urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi rwa urabuje urwaruka rw'umugambwe SNL cyo kwiyamamaza mu matora mu 2020 hariho n'ayandi makuru avuga ko n'ubwo rwaruka nyine nagwo nyine rwakoze amabi naho yo batangana nkayo ariko nagwo nyine rwakora amabi amwamwe ayo makuru mwe muyavuga kwiki
Jesse nibaza yuko hari ubusenye yashobora gukwiha kugirira nabi uyu wundi kuko ubwa mbere na mbere hoho no gutaba wakoze icaha barakikwegeka ko urumva ugikoze hoho ko boca baguciira urwa Pilato ni hamwe nyene ugutukata gutorera abasenye twaranzwe no kwitonda iyo hataboko hoho yahoze badusotora kwa kugira barabe ko botumarira mu minyororo rero noshimira abasenye kuko barihanganye barigumya barifata ndibemera agasotoro ngo bagwe mu mutego w'abari ko barasotora n'icyo no bivuga ko
agatongwasa umukuru mugambwe SNL murakoze cyane gose ku kanya mwa High Radio ijwi rya Amerika
murakoze namwe kuri akane mwa dukije
murakoze Frederic kuri ico kiganiro Abanyarwanda 28 barokotse genocide y'abatutsi bari mu bihugu bitandukanye by'Uburaya na Amerika basaba leta y'u Rwanda kubungabunga umutekano wa Aimable Karasira yapfunzwe no gwego rw'igihugu rujeje gutohoza ibyaha RIB mu itangazo ryashizwe ahagaragara ejo ku munsi wa mbere bavuga ko batewe impungenge n'ubuzima bwa Karasira igihe cyose ari mu maboko y'inzego z'umutekano za leta umwe mu bashize umukono kuri iyo baruwa Filippo Basabose umucika cumi akaba n'umwigisha muri kaminuza muri Canada yabibwiye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana
Icyo dusaba leta y'u Rwanda ni uko ubuzima bwa Karasira muri iki gihe yatawe muri yombi ubwabungwabungwa cyane cyane ko tuzi ko arwaye yarabivuze ikindi kandi ngo nta utinya ijoro atinya icyo barihuriyemo Kizito yarafashwe igihe tugitakamba tutese noneho afatiwe iki nta minsi itatu yashize twumva ko yapfiriye muri kasho ibi byose rero biri mu gutuma tuvuga tuti ibyo ari byo byose ubuzima bwa Karasira bubungwabungwe uko bukwiye umuntu ashobora kuvuga tese ibyo ngibyo muri itatsa muragira gute abarescape icyo turaje ishinga twabujijwe ni ukubaho nicyo kibazo twagize muri 1994 n'ubu ngubu nta kindi dusaba turasaba kubaho
iyo uvuga ngo abarescape iyi baruwa yashyizweho umukono n'abantu 28 muravugira abarokotse abacitse ku icumu bose cyangwa se muravugira igice kimwe muri bo gishyigikiye Aimable Karasira
nubwo nta manda y'abarokotse dufite bose ntaho bigeze bandika bose ngo bavuge bati nimutuvugire ariko nka bamwe muri bo igihe tubonye umwe muri twe uri mu kibazo no uburenganzira bwacu uko tukivuga nta manda y'uwariwe wese dukeneye.
Itangazo mwashyize hagaragara rigenewe leta y'u Rwanda, kuki mutandikiye urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB kwa rwo rwamufashe rukinamufite kugira ngo murusabe kubungabunga ubuzima bwe, kubera iki mwahisemo kwandikira leta y'u Rwanda?
Abo bamufashe nabo bahagarariye leta y'u Rwanda, ariko ikidutera impungenge cyane cyane ni n'uburyo yafashwe. Karasira ajya gufatwa, twabonye kampanye yari imaze igihe kuri social media kandi ikorwa n'abantu bari mu butegetsi cyangwa se bari hafi, bari mu binyamakuru biri hafi ya leta. Ibyo rero byose bituma tuvuga tuti leta nibungabunge ubuzima bwa Karasira, urebye ku condition ze de santé nta mpamvu tubona yo kumugumisha mu munyururu, ntaho yenda gutorokera, nta bimenyetso yenda gusiba. Niba ibyo abamutanze bavugaga ari byo koko biri bushyirwe muri dosiye ye, nta mabanga afite. Ibyo yabivugiye ahagaragara ntabwo yenda kubisiba. Nta mpamvu rero yo kumushyira muri situation ishobora gutera ikibazo ku buzima bwe, kandi ashobora kubazwa ibyabazwa ari hanze.
Filipo Basabose, umucikacumu ukaba n'umwigisha muri kaminuza muri Canada, ndagushimiye cyane kubwa aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Ndabashimiye nanjye.
Ku ruhande rw'ishyirahamwe Ibuka riharanira inyungu z'abarokotse mu Rwanda, Naftali Aisha Haki, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka, yavuze ko umucikacumu ahakana genocide akwiye guhanwa birenze kurusha uwundi wese yobikora. Yavuganye na Veniste Nshimiyimana.
Abonye ririya tangazo narisomye nsanga itangazo ridafite ishingiro, ridafite ireme. Kuba abantu bicara, abantu ugira utyo ugasanga hari umuntu umaze n'imyaka kuva mu 2000 mbere yaho cyangwa na nyuma yaho gatoya, umuntu udaheruka mu gihugu, umuntu wahunze, hanyuma uyu munsi akaba ashaka gutanga amabwiriza, ashaka kuvuga uko ifunga n'ifungura ryagenda, asabira uburenganzira umuntu umwe wafunzwe akurikiranweho kuba yarakoze ibyaha yakoreye ku mugaragaro, isi yose ikabikurikira birenze kuba ari ibyaha bikorewe mu ruhame. Ni ibintu Karasira ibyaha yakoze, ibyaha akekwaho, ibyo akurikiranweho, ni ibintu yakoze ku buryo bweruye, abikorera ku mugaragaro. Abantu bose n'aba bavuga bandika barabizi, ntabwo bakwiye kuba bahindukira ngo bavuge ngo bafite impungenge ku ifungwa rya Karasira. Ni ifungwa ryakurikije amategeko. Mu by'ukuri iyo ugiye kureba kuva icyo gihe imyaka yose ishize muri gereza z'u Rwanda, hamaze gucamo ifungwa nyinshi, ifungwa nyinshi. Muzi ko hari n'igihe hari mu magereza yose hari ifungwa zirenze 120. Izo mfungwa zose uburenganzira bwazo bukubahirizwa. Uyu munsi ni impamvu, ni ikintu kigaragaza yuko hari impamvu yindi biri inyuma, kuba abantu 28 bicara bakagira impungenge ku ifungwa ry'umuntu umwe kuri abo bandi bose bafunzwe. Usanga ari ibintu umwe, babiri, batatu, bigahora bigaruka, biba bigaragaza ibindi biri inyuma, ibindi abantu bahuriyeho nk'itsinda ry'abantu, kurenza yuko baba bafite impungenge ku ifungwa ry'umuntu nyirizina cyangwa ku burenganzira bw'umuntu.
Ariko bo baravuga ko bamutabariza nk'umwe muri bo, nk'umwe mu bacikacumu, kugira ngo ubuzima bwe bubungabungwe. Ntabwo bavuga yuko atakurikiranwa mu gihe hari icyaha akekwa ko yarakoze.
Murakoze no kumutabariza kumutabariza nta nta shingiro bifite kuko umuntu uwarokotse genocide umunyarwanda nk'abandi umuntu wese ukekwaho ibyaha hari uburyo abakekwaho ibyaha uko bafatwa uko bakurikiranwa bafunze uburenganzira bafite ni bumwe kuri bose nta muntu ukwiye kuba hari umuntu asabira uburenganzira nkaho amusabira uburenganzira burenze ubwa abandi bakoze icyaha kimwe cyangwa abandi bafite n'ibindi byaha hari uburenganzira hari ibireba ibigenerwa niba ari ubuvuzi nk'uko bavuga umuntu arwaye ntabwo ari we wenyine hari n'abandi barokotse genocide yakorewe abatutsi bakoze ibyaha bakabikekwaho bakabikurikiranwaho bagafungwa kimwe n'abandi bose ufite uburwayi muri gereza agira uko yitabwaho ariko ntabwo abantu bakwiye kongeraho kumera nk'abamusabira uburenganzira burenze ubw'abandi cyangwa ko yagira umwihariko udasanzwe abakekwaho ibyaha bakwiye kuba bafatwa n'abandi nta mwihariko ubundi ukwiriye
nkamwe mu muryango ibuka iripfobya ryitirirwa abarokotse genocide musanga rituruka kuki
murakoze icyaha cya genocide gifite ubusobanuro genocide yakorewe abatutsi haba mu mategeko mu mitegurire yayo byose ni ibintu bisobanutse byanditse ariko noneho iyo uvuze ngo uwarokotse genocide we ntakwiye no kuba arindira ibyanditse aha na hariya ni ibintu byamubayeho akwiye kuba abizi akabivuga uko biri nta kubica ku ruhande nta kubipfobya nta kubiha akwiye kuba yumva ari ijwi ryabe bagiye akavuga uko bagiye igikwiye kuba cyumvikana uwarokotse genocide yakorewe abatutsi ufata uruhande ufata icyemezo cyo kuyoba ku buryo bukabije ku rwego rwo kugeraho ahakana agapfobya genocide yakorewe abatutsi igatwara ubuzima bw'abarenze miliyoni akwiye kuba ahanwa bikurikije amategeko nk'undi wese
Naftali ahishakiye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango ibuka ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika
murakoze namwe
dushimire Venuste Nshimiyimana kuri ibyo biganiro mu Burundi ishyirahamwe Semabu rivugira abagwayi ryakira nabi umugambi wa leta wo kuduza igiciro ku gakarata abatishoboye bahora bikora ko mu kwivuza ni nyuma yaho inama nshingamateka y'u Burundi yemereje integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi tugiye gushikizwa na Desire Hatunyimana ari Kigali mu Rwanda
Kwigenekerezo rya 14 kuno kwezi kwa gatanu umwaka 2021 turimwo umushikiranganje ajejwe ubutunzi yararamutse yitaba ubutumire bw'inama nshinga mateka umushikiranganje Domisende ho kubgayo yari yagiye gusigura abashinga mateka ibiri mu nteguro yitegeko rigenga amafaranga ya leta y'u Burundi izokoresha mu mwaka 2021 ushira 2022 mu gisata kijanye n'ivyo kubungabunga amagara y'abantu vyibonekeje ko agakarata kahora gakoreshwa na bamwe mu Barundi bafisa mikoro make mu kwivuza leta y'u Burundi ifuza ko koduzwa kakava ku mafaranga ibihumbi bitatu vy'amarundi bamwe mu bashinga mateka bakiriye nabi ico cifuzo ca leta y'u Burundi
kama ikava ku bihumbi bitatu kaca ku bihumbi 25 no kuvuga yoba yongerekanye incuro amajana 833 kwijana iyo disproportion mwumva biteye ubwoba
igituma batuza amafaranga kuri aba barindwi kuri abantu bato bato kandi ariko barafungwa na bose kugira turonge ibyo dufungura bagaca babongereza amafaranga kuri kamwe kandi bayizaniye bose aya mafaranga ntiyoshoboye kuva ku yandi mari muri interosete
ibitabujije ariko kwiyo nteguro y'itegeko rigenga ayo mafaranga leta izokoresha mu mwaka uza yemezwa ntibwakeye kabiri uburongozi bw'ishyirahamwe Semabu rivugira abagwayi mu Burundi yerekanye amakenga rishikiza ko igiciro leta yifuza gushinga ku gakarata ka kiza cunyura ubuzima barundi babayemwo Sylvain Habana bakize avugira Semabu mu kiganiro n'abakunzi b'ijwi rya Amerika avuga ko n'igiciro cyahora kitahora cyorohereza abagwayi batari bake
amakenga dufise kandi tuvuga ko afite ishingiro nuko ugaragaje kuraba naje amafaranga 300 yari ngorane kugira abantu bayaronke si bose bayaronka rero tukatwibaza ibibazo duti mbega wahora abura amafaranga 300 yo kuraka gakarata azoronka amafaranga 500 cyangwa 1000 ayandi makenga ya kabiri tuca tugira n'ukuntu leta izotandukanya umuntu afite ubushobozi bwo kuronka amafaranga 1500 n'ubuzoronka 1000 rero tugatumana ko bizobwira ingaruka mbi ku magara y'abantu na cyane cyane kubahora bakoresha bakarata
iryo shyirahamwe rivugira abagwayi mu Burundi ridashimishwa n'iduzwa ry'igiciro cy'ago karata ko kwivuriza ko risaba leta y'u Burundi kuronderera handi amafaranga yo gukoresha. Sylvain Habanabakize avugira Semabu
rero icyo dusaba leta nuko yoba yabangira kuri iyo ngingo leta ikaronderera handi yoduze amafaranga gukoresha mu kigega ikaronderera mu kindi gisata ariko itaraje mu gisata cy'amagara y'abantu cyo dusaba leta hambyo dusaba abara bashaka karata nuko bobangira bakarindira bihanganye kumbure bitwe turavuga leta izo bikorera ko ngo barimo ubutunzi mu miryango twosaba ko ijya ngingo batoyemeza
umushikiranganje ajejwe ubutunzi aratahura ibisabwa nabamwe mu bashinga amateka nishyirahamwe Semabo rivugira abagwayi mu Burundi umushikiranganje Domitien Ndiho ku bwayo yashikirije ko leta idafise intumbero yo kunaniza birongoye agasigura ko igiciro cya kera kuri ako gakarata kam cyatumye leta igira gahombo mu myaka iheze.
Aha rero ikarata kam basanze muri uyu mwaka uheze n'ukurikira mbere yaho tumaze kugira amariyere y'imiliyari 21 kukuvuza abantu biciye kuri kajya gakarata. Byumvikana yuko dutegerezwa kurondera mekanisme do financement iri efikase durable ituma n'abatishoboye bavuzwa eka mbere ndetse n'abishoboye bavugwa dutegura kugira ngo turemere uyu cyangwa turemure ururiya tegura kugira ngo ubuzima bw'igihugu bwa bene gihugu muri rusange bushobore kugira intumbero imeze neza.
Iyo nteguro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka uza imaze kwemezwa n'inama nshingamateka yongororijwe mu nama nkenguzamateka kugira nayo iyemeze cyangwa iyihakane. Mu kigabane kijanye n'igiciro cy'agakarata kam iyo nteguro itomora ko abari mu bukene buzuri inzara bazovuzwa ku buntu abari hagati na hagati bakazosabwa kugura ako gakarata ku 2025 abifise nabo bakazokagura 100,000 by'amafaranga y'amarundi ari nka hamwe atagihimutse muri iyo nteguro y'itegeko. Ako gakarata kam kahora gafasha abarundi kwivuza kahora ku giciro cy'300,000 by'amafaranga y'amarundi leta yahora irihira umugwayi 80% mu gihe umugwayi yahora yirihira 20% yayo yivurije ko.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanye bijwi rya Amerika muntu mbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti banywanyi naha ya makuru ya kakanya garukiye mugira umunsi mwiza umunsi wa mahoro n'amahirwe.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.